nzamba
nzambira samirana
Dusubire kwa ikaze mu makuru ya radio inzamba gateka kawe mwiriwe mwese mudukurikirana turi ku igenekerezo rya 14 ruheshe umwaka w'2021 ana makuru agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira umuntu umwe yaraye yishwe ku mutumba wa Gahaga wa komine Bukeye mu ntara ya Muramvya byakozwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warayuteye ongera sahura kuri uwo mutumba Imvugo itajanye n'ingiro ishikirizwa n'umukuru w'igihugu iratangaza abo mu mashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu mu Burundi digiteka igafatira ku ijambo ryiza ryo kugabisha abapolisi bahohotera abanyagihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye muri kaminuza yigisha abapolisi hari mu ntara yabo banza mu mpera y'indwi dusozereye murakurukeza ku ngenzi zinjira mu Burundi zizananye mu mahanga Uhera kuri no wa mbere nta ugisubira gushikira mu hoteli ku mvo zo kurindira ibipimo bya COVID-19 nkuko byahora iyo ngingo ikaba yafashwe n'umugwi w'igihugu ujerwe gusuzuma ikwirakwira y'uwo mugera mu gihugu aya nayandi ni mukanya kuri mikro mukaba muri kumwe na jewe Arisa Kimana sangwe kazi ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano Umuntu umwe yarishwe wundi arakomereka cyane mu ijoro ryo kuri uwo w'Imana ku musozi wa Gahaga muri komine ya Bukeye iri mu ntara ya Muramvya ibyo bikaba byakozwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana inkuru tubaza mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana
abo bantu barashwe na bigeme babiravukana amakuru avaho muri komine ya Bukeye avuga ko ari ne kwizera hamwe na Nzeyimana Marigoreti baguye mu mutego w'abantu batatu mu gihe bari bavuye ku isoko yaho ku mugwa mukuru wa komine mu Bukeye bikavugwa ko barasiwe ku mutumba Gahaga muri karitsiye ya Muyange ya gatatu nk'uko makuru avaho muri komine Bukeye abandanya bivuga hakaba hari nk'isaha zibiri zirenga ari ne kwizera ngo yaciye ajanwa mu bitaro vyahitwa Giko muri iyo komine nyene ya Bukeye ariko ngo yahavuye asandaba kuko yari yakomeretse cyane nk'uko bivugwa n'ababibonye uwo bavukana Marigoreti Nzeyimana nawe ngo yaciye ajanwa kuvurirwa mu gisagara cha Bujumbura amakuru atangwa nabo mu muryango wabo baguye muri uwo mutego bavuga ko bigeme uko ari babiri bibwe ibintu byose bari bafise harimo n'amafaranga atazwe igitigiri abo bakize ico gitero nabo ngo ntibigeze bafatwa igipolisi kikaba cazindutse gikizura mu mayira asohoka nayinjira muri komine Bukeye kugira ngo barabe ko bubafata nk'uko makuru avaho muri komine Bukeye abivuga
ubwicanyi bukomeza bwibonekeza mu Burundi ngo mu gihe n'ababa bakorewe ubwo bwicanyi atanu ubutungane buhari bwo kubatunganiriza kuko uyu munsi buri mu kwaha k'ubutegetsi ibyo bishikirizwa na Federico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu inyuma y'ubwo bwicanyi bwaraye bubereye mu ntara ya Muramvya Federico bamvuga inyumvira agasaba ubutegetsi gukura ibigwanisho mu banyagihugu no kuzana amahoro arama mu mitima y'abarundi
aba bana baraye barashwe umuntu yibaza ikibazo ndi abarashe ni kuvuga n'abafisi ibigwanisho bafitiye uruhusha cyanke ni ya misore sore imbonera kure babihaye babikoresha igihe bashakiye bakico bashaka ikibabaje nuko ubu bwicanye muri ko buraba atabutungane bukurikira kuko ubutungane ubona ko neza buri mu kwaha ku butegetsi ndafite kandi byemezo ubutegetsi bwaramaze kuzingamika ubutungane nta muntu uyu munsi yovuga ngo ndagiramiwe ndagiye mu butungane ngo arateba arenganurwe byoroshe kubera ko ubutungane uyu munsi harinjiramwo imbonera kure harinjiramwo abo muri documentation harinjiramwo abantu bose ku buryo dossier harimwo inyungu za politiki canke inyungu za naka aruheje mu mugambwe mu byukuri ubwo butungane buca buzingama bugakora ibyo umugambwe ubutegetse canke ibyo ubutegetse nyene bwabahaye bwabashize muri ibyo bibanze babategetse bimaze kugenda uko cyo gihugu kiba kimaze kugera migwa gose kuko hatagira inkingi y'ubutungane nta mahoro ashoboka mu gihugu ikindi nacyo umuntu ari buvuge ni kuki abantu babandanye batunga ibigwanisho n'imbere twagasemereye tuti ibyo bigwanisho muri kumuraha abo bantu gugwaruka mwibaza ngo kugira ngo babafashe umugambi wanyu ukomere hasi ariko bizotuma atamahoro ashoboka mu gihugu uyu munsi abantu bakennye bashonje se bamerewe nayo mu mitwe kubera ingorane barundi barimwo uyu munsi urashobora kuvugisha nabo umuntu ugasanga atiri wariyumvira kubera ingorane yifitiye akapurasa kuko abantu benshi muzosanga batikomeye neza mu mitwe kubera ibibazo abarundi turimwo naco bituma rero nagira ngo nsabe abategetsi sinzi ko bakibishobora ariko mbona umenga amazi yaramaze kurenga inkombe bakuri ibyo bigwanisho bazana amahoro mu ntibavuge ngo nuko wabumva amahoro kubera ko bifite ibigwanisho bibakingira bacyafata ku munyagihugu wese afise amahoro nta mara nyagihugu bafise kubera ko utagira ubutungane utagira umutekano nyawo utagira ingene urarurie nta mahoro ushobora kugira mu mutima naco gitumshe tubasaba ni bazana amahoro mu mitima y'abarundi
abantu 37 nabo barafashwe n'ipolisi kuri uwa mungu ku mutumba wa Kabumba muri zone ya Ruyaga muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ni mu nyuma y'igikorwa cyo gusaka cyakozwe n'ipolisi gifashijwe n'abasirikare bakorera muri ako karere 35 muri bo nta makaye y'ingo bari bafise abandi babiri nabo bafatanye urumogi nkuko byemezwa n'abari mu ntwaro no mu gipolisi abo bantu bose baciye bajanwa ku commune 35 bacibwa amande abo babiri bafatanye urumogi nabo ngo bategereza gukurikiranwa n'ubutungane ninde ategeka koko mu Burundi ashere niko yagize arongoye umuhari warani hagati y'akazi na muntu iteka ibaza inyishu y'icyo kibazo afatiye ku majambo meza ashikirizwa na Evariste Ndayishimiye ariko ntaje mu ngiro iryavuba ni yavugiye imitakataka mu ntara y'abobanza kwa gatanu heze yari yaramutse yitaba ibirori byo gutanguza umwaka wa kaminuza w'2020 ushira wa 2021 mu ishuri kaminuza y'igipolisi bobanza umukuru w'igihugu akaba yaragabishije yongera arihaniza uwo wese aja kubiri n'amategeko mugenga ko atazokwihanganirwa ligite kiti na cizere ko bizoja mu ngiro inkuru ya Diane nkuru nziza
Evariste Ndayishimiye yabwiye yihaniza abapolisi ko bovavanura n'ibikorwa bitari byiza bishobora gucafuza ubutegetsi bwiwe yabasavye kurangura neza imirimo bajejwe mu gutunganiriza neza abo bajejwe gukingira bose
kurikiriza gusa amategeko kugira ngo ntagire urenga ndahakane kwezo arabazovuga ko uburongozi bwa Ndayishimiye bwatingiye ikibaba abicanyi kubera batagiye umuryango ubwoko canke intara nijewe ndabatumye nakizigenza banyu kuko nijewe nzobibazwa uzokwanzangwa hata abenegihugu nta kabuza tuzokoresha amategeko natwe
Asher niko yagize arongoye umuharu haranira agatega kazi na muntu iri giteka abona ko byari kuba byiza iyo abimvugo yojanye n'ingiro
kuva giye bavuga amajambo meza mugabo abantu bashira kwicwa ni asaba kuri rutyo ni bakiba guhagarikwa ndetse amategeko cyumvira rero umukuru w'igihugu avuga ikintu kije mu ngiro n'abavuga bashikanganje avuze ikintu kigaragiye mu ngiro atuvuga nta jirvira kucha avuze ikintu ukekira cyagiye mu ngiro munyagace yimbira simone igihugu gitwagwa nandi bizumvikana ko yoguma avuga amajambo gusa ntagire ikintu kimwe kija mu ngiro muri igiteka turanyotewe umunsi twokumva ayo majambo avuga agiye mu ngiro
kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka n'igiteka yerekanye mu rwandiko yasohoye ku munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ko hari hamaze kwicwa abantu bagera ku 146 na 489 basinzikarijwe ubuzima hamwe na 44 babuzwe irengero akenshi ababikoze bakaba batarakurikiranwa
umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ntaco wigeze ukora kugira ngo utere imbere mu bijanye no gukingira abanyagihugu mu bijanye n'agateka kazi na muntu inyuma yaho ukuriwe mu kibanza bita statut A ugashigwa mu kibanza cha statut B abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baratangazwa n'ingene aho gukora ibyo uwo mugujejwe nyabona ngo witaho gusa kuvanwa muri ico kibanza ariko atabikogwa biboneka. Mushinga manza Vitali Nshimirimana arongoye Runani Fox ku izina ry'abahanira gato y'akazi na muntu asaba amashirahamwe ajejwe gushira bene ayo mashirahamwe mu bibanza bitandukanye kugumiza CNDH muri statube ubushika uyo mugwi wihanuye. Akavuga ko n'urongoye uyo mugwi yitwara nk'umunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi. Vitali Nshimirimana:
ndaguhaye ubururero n'abantu benshi bawutabaje bafise ababo banyurujwe bishwe abafunzwe baba baza bati murashobora kutuvugira ukabona iyo badahoze canke ngo babibeshutse bakabuyabuya ukumva yuko atari wa mugwi twari tuzi igihe warongorwa na Ntakaruta Imana nabo bari kumwe. Tukabona rero yuko uwo mugwi wahindutse cyane, ari nacyo cyatumye mbere n'amakungu abibona akawugabanya. Novuga yuko bawaturuye uwo mugwi rero uno munsi ntazi na ryo kwicara hamwe n'iyindi migwi urasubira kuronka kandi n'ubu bibereye hirya ye. Mu kwezi kwa kabiri abaharanira agateka kazi na muntu bashika kuri 12 baciriwe urubanza rwo gupfunga guherayo bidahuye n'amategeko bambitswe intebango bagiye mu mugambi wo kubita kudeta gusenyura intwaro. Andikiye CNDH Kabushingantahe kugira ngo igende kubarondera ikopi y'urubanza. Icyo kintu cyari ikintu cyoroshye cyane ariko CNDH byarayinaniye, binanira kubera iki? Kidashobora guturukira ubwo bucamanza nabwo nyene butoteza agateka kandi na muntu kubera byose yabo ubwo bucamanza yabyo CNDH byagiye mu kwaha kwa leta ya CNDD-FDD itoteza abanyagihugu. Umukuru w'umugwi CNDH bamubonye biri ku masanamu biri hehe, ari ku munsi mukuru wahariwe umugwanyi ariko akomera amashyi mbonera kure yanezerewe cyane. Ibyo ibintu bidashoboka mu gihe uwo mugwi w'imbonerakure uri mu bya mbere itoteza agateka kazi na muntu. Rero ubutumwa duhereza abagenzi gutanga ayo manota bagejwe gutora ibibanza imigwi nk'iyo ijamwo ni uko hataragera yuko umugwi CNDH usubizwa iteka.
Inzamba:
kuva kuri uno wa mbere ingenzi zinjira mu Burundi ntizisabwa kwiyugarana zirindira ibipimo by'umugera wa COVID-19. Iyo ngingo yafashwe n'umugujejwe gukinga ikwirakwira ry'umugera wa corona. Muganga Jean Baptiste Nzoriranka Nkuze umunyamabanga w'uwo mugwi yabishikirije inyuma y'inama yo kwihweza uko ibijanye n'umugera wa COVID byifashe mu Burundi, inama yakoranye kuri uwa mbere. Tega matwi muganga Jean Baptiste Nzoriranka Nkuze.
Twari dusanzwe tumenyereye yuko abanyamahanga cyangwa bashaka n'abarundi baje binjira mu gihugu bashikiye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye babanza gushigwa ukwabo nyene kugira ngo babanze gukurikiranwa mbere bagashigwa mu ma hotel yatowemwe mu yandi kugira ngo babanze bajeyo bagapimwa ubwa mbere bagishika ku kibuga cy'indege bagasubira gupimwa ku munsi ugira gatatu bari muri hotel. Nuko iyo ngingo rero kuri uno munsi yahagaze. Ubu uko bigiye kugenda nuko abo bose bashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemo. Hariho uzohitamo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yihitiyemo wenyene ariko ubu ntibazoja muri ama hoteli babatoreye. Muno kuvuga azoshika kuri ku kibuga cy'indege bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose.
Imyidogo ni myinshi mu bavyeyi barereye mu buyobozi bw'amashuri muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Badoma ko urutoki abayobozi bunguruza mu mashuri abana bayobewe ariko bakabashira ku yandi mashuri. Akarorero nuwahora ari umuyobozi w'ishuri nshingiro ya Mugerama ya mbere aheruka kunguruza mu ishuri abana babiri bavuye ahandi batamenye, abahaye amabirete y'amagendo. Inkuru tubaza Josine Kaze.
Abavyeyi batanga karorero k'abanyeshure bagujijwe gukora ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda kubera umuyobozi yabunguruje batamenye ku mashure bahorako aho bagatuma urutoki ishure rya Mugerama ya mbere havugwa umwana yavuye ku ishure shingiro rya Nzaraki ya kane yayobewe wa munyeshure ngo akaba yahawe ishure n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Mugerama ya mbere Alexi Nimubona kandi abona neza ko atamenye umuyobozi nyene w'iryo shure Alexi Nimubona yahaye uwundi mwana wo kuri iryo shure bulletin yerekana ko yamenye kandi yarayobewe aja kwiga ku ishure Notre Dame du Rosaire nawe nyene akaba ataremerewe gukora ikibazo ca leta concours national c'umwaka w'icenda nkuko uno muvyeyi avyigana
mwana yarize yiga mu cenda kuri Mugerama ya mbere muri zana ya Nyanzara ikibazo gisigaje iminsi mike ngo gikogwe nja mbona baramwirukanye cyongeye kubaza bambwiye ngo ngakoresheje birete watamenye umwaka w'umunani yahora yiga Nyanzarake kuri Ekofo Nyanzarake ya kane nyuma rero acarunguruza mugabo yamubwira ko yamenye hanyuma rero amaze kuronka icyo kibanza ari yiga umwaka rero ugira ihere ndamara baramurungitse ngiye kubaza ngo yasabye ishure akoresheje birete atamenye.
Abavyeyi bakibaza ukuntu abayobozi baha ibibanza vyo kunguruzwa abana batamenye canke bakabakorera amabulletin y'amanyanga ntibahanwe mu gihe batanga impapuro za magendo.
Jewe akaba bafise naka rero simbona ingene umwana ari wenyine ahanwa none umuyobozi we arayamuhaye ico kibanza ntababona yuko koko ikibanza gikwiye canke akaba gikwiye none nabo baca bahanwa gute karibo bategereza kuturabira imbere y'abana akaba aribo bariko babahimiriza kwiga batamenye mushamwumva icyo bigenda gute.
Abavyeyi bagasaba abategetsi mu bushikiranganji guhagurukira icyo kibazo rwarondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba Sem Nimpaye agira icyo ashikirije kuri ayo manyanga avugwa mu gisata c'indero arongoye mu ntara ntiyitavye telefone.
Kubwa erari nibizi yahoza arongoye sendika y'abari mustebe ngo kuva muri kahise ubwo busuma bw'amanota bwaribonekeza mu ntara ya Makamba agatangazwa n'ingene ico caha kidahanwa asaba bajejwe indero ku rwego rw'igihugu guhana vy'akarorero abakoramwe n'ubwo busuma kuko benshi ngusanga igihano kigarukira ku munyeshuri gusa kurikira.
Mu ntara ya Makamba iyo ngeso y'ukwibira amanota abanyeshuri ni ubusuma kandi bwatanguye kera bwiyamijwe kuva kera n'abigisha hamwe n'abatwara amasindika muri iyo province ariko ubutegetsi buhari ntibwigeze bufata ingingo. Ndabyibuka mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na cumi abigisha baguma bihaniza ababyeyi rero kubera bari babonamo inyungu bamwe bamwe bakanuma bagakingiranira ikibaba guhanura abo babyeyi uko bokurikirana abana baba abana abana nibakurikirane umwana yungurujwe ataminye abayibye ikibanza abayibye amanota abayibye umwanya w'abandi ubwo n'ubusuma rero bukwigihano ariko umuntu ategezwe kubicunga nabigisha babigisha nabana bigana nababyeyi ni leta none ko leta tubona bariko barakoresha amamashini ubuhinga bwa none mu ntara no mu gihugu rwa bumagike ndibona rindira yuko umwana ashikira mu mwaka w'icenda ngo agere gukora ikibazo cyo kuvuja muri mu ishure shingiro canke kurindira ahakora ikibazo cya leta icyo ari cyo cyose barategereza gushyiraho uburyo bwo gucungera ibyo bintu kugira ngo ntibigere basubira ku runtu umwana yunguruzwa atamenye ngo nuko yahinduye ishure gusa ndibofata ishure ngo batigire agashamba umwana ashobora gukoramo amakosa nta mabukeye akaja kwinyigezamo tubifata nk'ubusuma butegereza guhanwa bagahana uwo mwana yabigize bagahana n'umubyeyi bakongera bagahana n'ubwo buyobozi bwabikoze hama abayobozi nabo imbere yo kwakira umunyeshure babanza bagasohoza neza bakaraba yuko mu rutonde rw'abamenye umwaka wahera muri urwo rutonde uwo mwana barimo.
Ingaruka ziturutse ku ibomogwa ry'amazu y'idandarizo ari ku mabarabara yo mu gisagara ca Rumonge zatanguye kwibonekeza kubahakorera eka ndetse no kubahagurira ivyankenerwa abazikoreramwo n'abazisumiramwo bakaba bifumbereje ubu ngo ntibagira yo bacira nayo bamira kubera ngo bategerezwa kugira urugendo runini kugira ngo basume ibyankenerwa mu miryango yabo. Ido nido na Trifine kani wabo.
Ayo mazu yasitaguye ku mabarabara yose yo mu gisagara ca Rumonge ku itegeko rya Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge haraheze indwi zitatu. Abayakoreramwo bari bagizwe ku ruhande rumwe n'urwaruka ruhejeje amashure rwari rwarondeye umutahe kugira ngo biyungunganye na rya tabuzi leta itanga. abo banyeshure basigura ko byabafasha kwibeshaho bikanasahiriza barumuna babo. Kurundi ruhande hari imijyango yaho nyene mu Rumonge yaritunzwe nayo makioske nkuko makuru ava mu gisagara ca Rumonge bivuga. Inyuma yo gusiturizo kioske abo banyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho, basigura ko bategetswe kurondera amazu yandi yo gukoreramwo atari makioske. Ivyo bavuga ko bidakunda kuko ayo mazu azinze cyane kubijanye n'ibiciro. Bamwe mu baganiriye na radio Inzamba bavuga ko bazinduka bicaye bukira bagasigura ko batabona uko bagiye kubaho. Abanyagihugu bahora bazisumamwo ubu bavuga ko bagira ingendo ndende kubera isoko nkuru bikora ko ari imwe rudende. Abanyagihugu baridoga kandi ko hari amakiosk akikuje komisariya y'igipolisi ca Rumonge atigeze akogwa ko kandi ari impande y'ibarabara bikavuga ko ari ay'abapolisi, bakabona ko umunyagihugu muto muto ariwe ariko agwa mu mporero. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bagasaba ko leta yobanza kwiga cane ku ngaruka y'ingingo iba yafashe imbere yo kuyishira mu ngiro, bakanasaba ko ingingo yoshirwa mu ngiro kuri bose atankunzi. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka buramatari w'intara ya Rumonge kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu.
Mbizaje n'inkino naho inkino z'igikombe cha buraya mu mpira w'amaguru Euro zirabandanya ku munsi ugira kane. Ibihugu bikomeye kuri uwo mugabane w'isi bikaba byarashitse ku ntsinzi ya mbere. Muri Amerika y'Epfo naho inkino zihuza ibihugu bita Copa America zaraye zitanguye. Ido ni ido ya makuru na Blaise Nijimbere.
Izo nkino z'umupira w'amaguru zihuza ibihugu 24 vya buraya zatangwe kugehezo rya 11 ruheshi zikazorangira igenekerezo rya 11 mukakaro. Kuri uno wa muhungu habaye inkino zitatu. Ubwongereza bwatsinze Croatia igitsindo kimwe ku busa. Autriche itsinda Macedoine du Nord ibitsindo bitatu kuri kimwe. Bukaba bwabaye ubwa mbere ico gihugu kironka intsinzi muri mwene izo nkino. Nayo Pays-Bas ikaba yatsinze Ukraine ibitsindo bitatu kuri bibiri, iyo ntsinzi ikaba yavuye kure cyane. Kugeza kuri uno wa mbere mu nkino indwi zimaze kuba hamaze kwinjira ibitsindo 19 byerekana ko bibandarije uko igikombe ca buraya kizobamwo ibitsindo vyinshi. Umaze gutsinda vyinshi ni umubirigi Romelu Lukaku avise ibitsindo bibiri. Ibihugu navyo bifise kahise gakomeye mu mupira w'amaguru buraya vyaratsinze mu rukino rwa mbere, aho twovuga Ububirigi, Ubutaliyano, Pays-Bas n'Ubwongereza. Urukino rwiteze gusumba izindi kuri uno wa mbere rukaza guhuza Espagne na Suede. Ibyo bihugu byose uko ari bibiri bikaba bivugwamo ikiza cya coronavirus. Amategeko agenga iryo higanwa aratomoye ku bijanye n'ico kiza. Mu gihe imigwi yahora itwara abakinnyi 43 ubu batwaye 26. Mu gihe hari abanduye uwo mugera wa coronavirus mu mugwi ariko hakaba hasigaye abakinyi 13 bakomeye harimwo umunyegori, urukino ntiruzosiba. Muri Amerika y'Epfo naho nyene inkino z'igikombe gihuza ibihugu 10 mu mupira w'amaguru caraye gitanguye. Umugwi wa Brezil wakiriye izo nkino waraye utsinze Venezuela vyoroshe ku bitsindo bitatu ku busa, harimwo n'igitsindo kime ca Neymar. Akaba asigaje ibitsindo 10 ngo ashikire Pele yahagaritse gukina ageze ku bitsindo 77. Urundi rukino rwabaye rwahuje Colombia yatsinze Equateur igitsindo kimwe ku busa. Urukino rwitezwe cyane kuri uwo wa mbere ruza guhuza Argentine na Chili isaha 5 mu masaha y'Ibujumbura. Mumenya ko iryo higanwa ryari kubera muri Argentina na Colombia ryimuriwe aho muri Brezil kuko ibyo bihugu bibiri byanse gutunganya iryo higanwa mu bihugu byabo harangwa abantu benshi bariko bandura coronavirus.
Ni kuri ino nkuru rero ijanye n'inkino nciye nsozera ko ano makuru mwakoze ko mwasubiye kudukurikira. Arisa Kimana nije nayo ko ndabashikiriza nkaba ndabasezeye naho ubutaha.